mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwo muratwumva Tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Juri Yobora. Amahoro Inshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Nikiganiro mwe gushikirizwa na Joy Diane ni nahazwe
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze Uburundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu biburaje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo abamenyesha makuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya Perezida mushasha Hayicizere aha abamenyesha makuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyesha makuru zigo niki ku butegetsi bushasha, niki kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri muzaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze n'uko Perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitanye n'Uburundi byo bagora kuvugira kuri no radio yugawe muri ico gihugu. Turasavye imbabazi rero kubibazo nkumbure vyari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo tushe kuyaka.
Yego mwakoze namu kugutumire.
Deka ikiganiro cacu Bob tugihere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha makuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe n'ukubizi subwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bene utwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi Perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikirindo cyiwe cya gatatu. Muzi yuko aricyo cyatumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo. Yaragumye atera kamo abarundi abasaba gutaha, ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahifatamo kuko inkazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobandanya arangura ibyo Burundi ibyo yakora. Rero je nibaza ko akarubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo uhungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka no mukubeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangiza ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho, reka tuvugwa musubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ari karatera kamo abarundi mu majambo babicisha mu majambo mu maradio nengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyesha makuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi n'igihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya CNDD-FDD y'ukwanka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara y'imbonera kure uwo mugambi CNDD-FDD washize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta
aho hari mu
rwego rw'iperereza
aho hari mu 2015 inyuma yivyo vyagirije vyo mu 2015 tutariko turaronda n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure kuko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubira abanacigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bakinye ubwicanyi byinshi buba harimo umushikiranganji w'umutekano arenga iyo mibunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya buraya haba za leta zunze ubumwe za amerika byaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane rwose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarongoye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuzwe mu bwicanyi bwinshi muri iyo myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu mbere z'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko ku bwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya CNDD-FDD naho Ndayishimiye atari we yari ayihagarariye rero bisigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashigikiye amabi yose yakozwe
nashaka gusaba ko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushobora kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo c'abamenyesha makuru uyu yarabaje ati akamu yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba boba
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nari ko ndavuga biri mu byacumi bamenyesha makuru bahunga nagomba ndababwire yuko abamenyesha makuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu abanyagihugu nabo abamenyesha makuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyesha makuru baho ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bo nyine nk'umugwi w'abamenyesha makuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nari kongerageza ngo ngusigurire yakujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyesha makuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanje nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo icubuze nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagaza abamenyeshamakuru bomo bagasubirirwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru mwahunze turabateye akamo mu minsi iza tugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora kuzoroha
ngira yabashize muri rusangi mu mpunzi rusangi muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nayikomishura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyesha makuru nicyo gituma rero mu ncamake nagira ndababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igifungo cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka na humure riri mu kamo ka Ndayishimiye ico gituma nibaza nkandi nk'umumenyesha makuru ko nta kamo nigeze numva yaduteye
Guhijugi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga icizere camenyesha makuru barenga ijana bakura ama radio yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'icahe kwino ntwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icingona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baraturungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe
ndabaramukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cyifuzo cyacu nje nuko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu c'amavukira kandi na musabe nuko yogabanya ibihano akabiheba by'abarundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu ekonda bashimi
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uraje imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma kurutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa n'ico kibazo nawo urimo mubashobora muboshobora kuvuga kutahukana canke guhimirizwa ico umunyagihugu avuga coco kivuga kwiki n'ico ona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imice y'abatandukanye bari mu buhungiro handibutsa ko ari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntonde z'abaronderwa n'ubutungane bw'i Burundi.
Murundi umwe gihugu ndamwumvise umwungiriza arajwe ishinga nuko mu Burundi bugaruka ituze abantu bagataha mu byabo bagiye gusubira kwitwa Burundi bw'amata n'ubuki. Ariko nibaza kwimirira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta kera kamo mu gitondo ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakibagira yuko abanyagihugu n'ijuju n'amakungu ntabwo ari ibijuju urumva ko nk'iyo bavuze ngo bateye kamo abantu bahunguke bamaze kubona leta ifite bonyine ibintu by'ingonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashize ku bihano ngo babashize ku mitahe mpuzamakungu imitahe itigeze ikora bimeze nk'ibintu by'amabuyo ibyo byose ni ibintu byari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero murabona hari abanywanyi bakomeye ba CNDD-FDD hariho n'uwahoze atwara uwo mugambo wa CNDD-FDD yari arongoye umugambo wabo ba Evariste bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamateka Gerenge Ndakumana yarongoye umugambo wa CNDD-FDD imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka wa nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo arava mu bihugu bya Buraya aravuga ati jewe ndavuye mu buhungiro ndatahuka iwacu mbere ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri bo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabarira mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda bati nyabo n'abo bantu ntibubahe impapuro za murekarengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'u Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bugabo bagakora ibihishano n'ibyo bavuze ibyo rero ni ibintu abarundi bari bakwiye kubona bakabyumva araba imitahe bashize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazina iyo yose muramaze kumva parisite ntaca ayivugako kuko Murundi urabona ko arafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumusabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuki zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko iminsi n'izina byomuvako hanyuma agashobora gukorera ku mbure abarundi n'uburundi n'ibyandiyo
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira muvuge ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari kubijumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta nshasha ihari atayemera none agace nagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari kiringo c'ukwezi kirenga ko yarahigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'ameza abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
jewe nagenda babwire nibyo narigeze no kubivuga icyo gihe nabivuga abantu banabifashe ko bishakiye bariana amwe na bariya babiri hayikiguro cyatu nari yo kugira ngo ndabishimire no yewe ntayivaze ndayishimiye umuntu agihugu n'umuntu ayivaze ndayishimiye n'umukuru w'igihugu no munsi hari ntacyo dufite bebe sa ku bwacu ntako ngo nta nabi n'udushe dupfa uno munsi icyo dushobora kuba dupfa ni kungene mbona bari kubarongora igihugu cyacu nabi umuntu ashaka iyo muha akanya bariko ndayishimiye ukwezi ni byose ni gito ariko buriya si guto n'umunsi wose burya si amasaha mirongo itinani si mato kugira umuntu afata ingingo ibereye kugira umuntu afata ingingo umutima w'iwe wipfuza gusa ikigaragara nibyo murabizi mu bijyanye na kahise cyangwa imbere n'ubuhinga abantu baravuga bati amaleta yose cyangwa umukuru w'igihugu bamurabira ku mezi atatu amaze kuminsi ijana bamaze atwara igihugu niho baraba bakabona intumbero iyo ntwaro bifite aho onye rero niho navuga ni reka tumurindire tumuhaye amezi atatu tubahe ibyo aduha amaze gukorera abarundi ariko ukwezi si guto ku mukuru w'igihugu afite ishyaka bamaze gukora ibintu byinshi murabaza turafite amakuru yuko hato abantu bohungukiye gufata i Burundi ahubwo hari abariko bararondera ibintu by'i Burundi bahunga kamwe kamwe mu bihugu byo mu karere
hama abavugwa nabo ko bataha bava muri Tanzania hariho abo bivugwa ko bataha bava muri Tanzania na RCR yaranavuze ko hariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu birabera mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye no gucimbira impunzi nta handi izindi yadafunzi byari byawe ku mbure nina ba aho ngeza kubona murabona ingene ni ijoro rimwe ryahiga ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo cyangwa ibyo mbonera kure gikorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije ni ijoro rimwe gusa abarundi batanu ntibazakora mu mwabimenye ni ijoro baranyurije abarundi bashika batanu ndagenda kubwire yuko muri kino gihugu cya Tanzania hari abantu barenga mirongo ine bamaze kunyurizwa atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyurizwa bagatwaga i Burundi kugira ngo yabikirwa n'ayo mashyamba ya Tanzania Tanzania ni igihugu kiri kukireba nabi akarorero muri politiki ya kano karere n'abariko baravuga bati hako twikirwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko bagenda reka tujye kugwa mu matongo iwacu reka tujye gutwira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe si ukuvuga ko hari abantu batashe kubera icyuzo riri mu Burundi
ayo makuru yafitiye ibyemezo muyafitiye ibyemezo nk'amenyesha makuru Gabob
ayo makuru tushobora kuvuga ibintu afite ibyemezo ni kubera turi kure na kure ni ukwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabuna semerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora utuntu twose twahora dukora tudufasha
wavuze ati nta cizere hari umunyagihugu wavuze ati haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yo umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana wewe nawe uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uwumvuga ati byari kugenda neza nibyo aho ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyeshamakuru bahunze muri ino minsi ya mbere ubona bitariko biraja habona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye
barafite ibyo bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira injyango agashyikiriza cyangwa batugwandiko cyangwa akagira n'intumwa arungika kuvugana n'abantu bamwe bamwe bigwa n'ako kamukiwe iyo avuze ati turasira kama abantu bahunze bahunguwe ejo data nibareke Bob Rugurika umutera kamo ariko babwiye bati hari radiyo y'u Burundi twaturiye twugaye turatera kama bahoze bayikorera ko tugiye kuyigurira mu minsi ya vuba dushyireho imigi igiye kuvugana n'abajeje ingene ayo maradiyo yishyira gukora hariyo amaradiyo ya rpa hariyo amaradiyo ya gonesha fm hariyo amaradiyo y'uturezi bya romesitani ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo imigambo mushika murenga cumi muri mu buhungiro turabate ya kamo ndagarungikira mu mwisiza inkuma y'ubushikiranganje z'inkwari hagati mu gihugu mu yage izingene dushobora kumvikana mugatahuka mu gihugu tugakomeza
yaravuze ko agiye kurungika mu mubonana aheruka kugirana n'abari muri leta yiwe yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura amatari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo ziri
Erega ibyavuga murundi ni bimwe na nkurundi ze amari byaka bitarakora none muri bagiye imyaka umushikiranganji w'intara hagati ya Burundi za Pascal Barandagiye yamaze ari kariyereka mu mabarabara ya Bujumbura bya Leta mu Bujumbura Nyaruguru azazana Kivare ariko aza ngo kubwira amajambo y'ihugu ngo Barundi bahunguke baraniyo ashobora guhamagara Abarundi ngo bahunguke kandi bariko bumva abantu bariko baranyurizwa n'ubu hagiye Bujumbura
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe ivya politike buzuye amabohero kuva mu 2015 ko atacu bagomba kubavuga ko ega nabo nyene barakeneye kubaka Uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwaruronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira kuri no radio juju ya Amerika ariko kandi hanbavu yako kabazo Carlen hari byumviro byuno atashinye kuduha amazina yiwe
benshi mwatswe batayibutse ga leta amubataye kwego gucungera imiteka no babasodana na police tudose ninguvu z'igihugu tatatani rero kaya kamwe kuri nikeza uko kazotuma yuci sununura uko zijya nguvu amazo garuka tuzogarukanisha kagiye gukora kujya bakora rero kaya kamwe kuntu kakiriwe n'ukuntu nibaza kakirwa benshi ntibahunze batewa kamwe bahunze imvu z'umutekano bamwe uko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi bateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo byose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bakafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamu ko bacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka akarero ivyo kugwa cambere kuboraba bujya bushobwo z'ibihumbi n'ibihumbi mutekano mushikiranganje nako umutekano yakivuze neza uvuga ati tijya ushumuna mugasho cyugukira kabandanya kimugaburira nguhomba rero bijya bihumbi bashize mugasho ni nguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambwe kubera batumvikanye kuvyo ubwoko canke kuvyintara yabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose zari nguvu z'igihugu ajya leta yacu yokorana igashiraho itegeko kandi itegeko ritobasaba inguvu nyinshi kuko niryo kurenganura barenganijwe ati abataye ubuzi bwa leta leta ko umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abayikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha itari bwahere agasubizwaho ibyo byotuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse ko bumva ko umutekano batsimbataye bumvise yuko bapfunze bapfunguwe bakumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure zo biruka inyuma ata bya bindi byo gukizura bigakorwa n'abasivile abatabihembekwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano amakumva yuko basubije mu buzi izo zotuma benshi baza iyo mvira nawe ibihumbi n'ibihumbi arafise umukoresha nka leta ibabwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu by'amazi mu mavuriro na hihe n'inguvu z'igihugu zoba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi icaye uno munsi bakayishyirako gikumu abo bose boza ko nakubwiye sikigwa ndabaha barazi uko ataheza nk'umuhira boca bagaruka bugaruka ko n'inguvu zatatanye kuko benshi baratesheje ubuzi ntibabutaye kuko nta muntu atagaza atagiyeho kandi rero icyo leta nicicarire sijyambere byaba bikoze mu gihugu cacu murazi yuko byakorewe abahungurutse n'abari rero leta kugira yitwa ko ari leta nkozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishyizemo ishaka byashoboka byotuma n'abandi bikorera utwaba bavuga ati cya gihugu utoja kugikorera mu kuko wikorera utwiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafise ibyo bakora bari bafise ibyo bikora kandi baratera imbere ikibaraje ishinga cyane abikorera ari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwabo gukorera iwanyu
akamu ngo niko bacura gusumbya ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi urumva ko baraciye ubwenge ibyo rero nibyo sende besede ashoboye gutahura nuko nyine ikiti ngene n'ubundi kuko ni igihugu umuntu ari ngene kiragitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge rero bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara twe ntidushaka amagambo dushaka ibikorwa ibikorwa na byo ni ibintu ibikorwa ni ugufata izo ngomera kuri byose zakoze amari zakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ngarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bajeje umutekano nigufata bajya bicanyi bose binyegeje mu nzego z'igipolisi igishoga n'inzego z'iperereza bavugiye haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwisigura ku bibavugwa ko hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'agatekagira y'ababindi harimo amashyirahamwe mpuzamakungu yagira ibyegeranyo avuga ati babona aba bantu banani kanana kanaka bahavugiye muri ubu bwicanyi bw'abanyagihugu bw'abanyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigeze umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kazungu w'iperereza yagize umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyitse mu mirimo y'ubutunga abantu bicwe bagize uw'amahoro n'amazina umengo yabaye bimwe mu bifaransa bita opre n'amazina umengo yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa igihe rero cyose abo bantu abarizo baziba barongoye izi nzego zimwe zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigira bitara kamo kiyereye rero njyewe nkagira nti abo banyagihugu barundi bazumvise uno munsi simbona icyo iyo leta iriko irihatira mu kuvuga amajambo ngo tujye kuri kimenya nibakore ibikorwa nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tubyumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe ivate ndayishimiye amaze ahashyikiriza ubutegetsi ubwicanyi mu Burundi burabandanya agatotse dukarabandanya mu mazi bisi bumva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konsesa bimana konsesa
mbebo ayo makuru
ubu umutamakazi bariko baranyaza inzu musamenye bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamutubirira nitwe ngimbuye wumva iyo ntwaro abanyagihugu bo
yisabagira nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu vyo we yibaza ko vyotuma icizere kigaruka ari ugushiraho itegeko yise iryo kurenganura abarenganijwe muri bwo harimo ngo abatakaje uzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RP bisa nkaho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari RP yahameze gute inyubako ziracungerewe ivyo mama koresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko vyagenze
Itegeko rigeze guhana umukozi wa leta wese umutegetsi wese witwaje amabanga afite mu gutoteza abanyagihugu ari uko kubakura mu buzi ari uko kubanyaga ari uko kubononera ibyabo iryo tegeko ndiho iryo ririho nagenda ababyeyi yuko nitwataha mu Burundi igihugu cyaciye kugaruka mu iteka igihugu cyarenze abakuru b'igihugu n'indongozi zikunda igihugu ibyo byose bizoba abarundi banyazwe amatongo yabo bagiye yasubizwa abarundi bakuye mu buzi bwabo hadakurikije amategeko kugira hakizemo abo batendedede abo bazitwarira leta leta ibyo bashungurusha mbere basubize mu buzi ibyo rero nagenda ababwiye ko amategeko y'u Burundi nta bindi byose byasha byoza ayo ariho
uka ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nkavuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka nica umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nabi imbere ko tubandanya ugorubanza uvuga ni ku rubanza gwega Burundi muri rusangi canke ni RP ya gusa
uja muri rusangi cyane n'itwari kwitwara muri rusangi kuko igereta yafaranganije n'ukuyoro twe kwitwaye ku bintu bigene yatumira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari bigiye bakabwira abapolisi turabaje abapolisi yabitwaye uno munsi imodoka za RP yagiye ko zikoreshwa muri abapolisi nyine baduzire wabahoni
mu gushungusha abo iyo leta yabo yonyine Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twabwiye yuko hariho bamwe mu batumire twari twiteze batashobe kuboneka ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyeshamakuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe ari no mu murwi ujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi CNC akanama yadimwo aratubwiye ko gaheze ubu dushobora gusangira ikiyago gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko atari kwavugira urwego CNC nubwo hari utubazo ngira ngo duke ashobore kuza aratwishura afatiye kuvyo abayemwe ngaho yabayemwe muri sense amazemo igihe kinini Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe Rugurika mugenzawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduke kwijamba
ndakuramukije Bobo
ndakuramukije murakoze ndaramukije namwe ndakomeje neza
Yego. Jerome harakabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye ku bintu byifashe arazi majambo atandukanye ubutegetsi bwenda burashikiriza kuvyerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru ataka ibanza gafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wowe urabivuga kwiki
Yego urakoze jewe nibaza yuko iyo amatora heze urabona abahatanguye ikiringo bishasha abantu bavuye muri za biringo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo ateza kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ibyo gusubira kunywanisha abantu kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu migwi itandukanye ubu rero nibaza ko icyo bariko barashyira imbere uri kurabiraba nukugerageza ko imigwi yose yari yatatanye yosubira ikiyunga niyo rero bavuze gutahukana impunzi nivyo sindumva bavuga ngo gutahukana bamenyeshamakuru ku ruhande rwabo bonyene ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu jewe kubwanje numva umenga abarundi bose boba barimwo utafashe ngo umugwi ngo wamenyeshamakuru ngo wabagwiza tunga ngo abanyapolitike ngo abandi mu migwi itandukanye je kubwanje n'umumenga ikibakishizwe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro urubuki umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza ko ariyo baca batangura bati mbega banaka bobo butahuka gute twoganira iki kugira batahuke icyo busaba natwe icyo twobasaba cyobigiki nibaza ko muri iki gihe cyo gushyikiza imigambi mikuru mikuru biba bikiri muri rusange hatabaragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku mugwi umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba nize twobusaba je rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane kubwanje umenga ntibirajya kuri kuburyo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba atangiye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero umugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bahunze
Bobe ya makenga yanyu ivyumviro vya Jerome biriyamaze
nibyo numviriza Jerome murundi avuze neza kandi naje ubyibutse nari navuze yuko nari nashimye naje kwishyura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora kumbure umuntu w'umunyeshamakuru natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe cye ntidusaba ngo umukuru w'igihugu nadutera akamo utwaco oya n'ukuri ariko turasaba ko akagaragaza ati abamenyeshamakuru batotejwe bugariye umunyeshamakuru yacuriwe nibatahuke ibimenyeshamakuru byabo tuje kugigene bisubira gukinga ibintu mu Burundi nibyo twari twibaza yuko atari ko binaho ntacho abazotanga abajagizi bazotanga abajagizi mbaho bazo batashe ntaba nisha makuru kuko nibyo bagiteye amaradiyo bagiye gukorera nico navuga andi yo kugeje Roma avuze genda mutahurira na kujana
Jerome twavuze ko tutaza kukubaza cyane ibyo muri CNC kuko utari kuravugira CNC no munsi n'uguru munywanyi wa CNC ariko dukundire kano kabazo tugacishemo nk'ibisanzwe ikibazo cy'ayo maradiyo yugawe kiravugwa kwikinga ho mu Burundi haba munyamwuga haba n'urwo rwego umugabo utaruvugiye cyane ni ikintu ubona kiriko kiratera uruhombo ni ikintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno butegetsi bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga 5 mu buhungiro
jewe ikibazo cy'amaradio yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise jewe ndabyifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu jewe rero niko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wariko burajyaho jewe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyangwa gusanura ibyo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibi bihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi ngo bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu byononekaye byo gusanura ibyasambutse ufata ko n'ibyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe ajya muri urwo ntumbero hanyuma rero hakazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo buba bwiyemeje byo gusanura ibyasambutse no kunagura ibyononywe n'ibihe bigoye igihugu cyaciyemo bizojya mu ngiro kimwe kimwe ukwacu nayo ku binyamakuru biba byugawe kubera byagirijwe amakosa y'umwuga nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejejwe urwego senise n'ivyo ndarurimwo imyaka igiye kuba 10 mugabo sindaruvugira nkacavuga rero nti mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro nibaza ko ivyo biganiro bizoba ari bisaba ko hafatwa ingingo nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zizijejwe kandi ko mvuga ku byo bavyugawe byagirizwa nk'amakosa y'umwuga
ego reka twumve none wundi munyagihugu wasanga ugutaha kubire sabwe
ariko muhunziye nagomba ubunyene gucamira akajamu gato nshire ku byo jero magiye kuvuga nagira ndamumenyeshe kandi ndanamwibutse kumbe atabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri ibyo tariki atakinyamakuru na kimwe jewe ndi mu byugawe bigaturiga shugawe hakuri kibisunze amakosa y'umwuga
Nimenyesha
makuru nubarizi mu Burundi nta kimwe nimenyesha makuru cy'ubwo ingingo ya sente cyangwa y'umushyikira nganje ajejwe ibyo kumenyesha makuru amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonerakure hamwe n'abakozi b'ibyo guperereza n'abakozi ntako nashaka gushyira
ego ivyo nabitandukanije jewe navuze ko hari ibinyamakuru vyaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyaciyemo ariko hariho n'ibinyamakuru vyugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagirizanye y'umwuga nk'ibindi ko ndavuga ibinyamakuru nka za BBC vodami ndabona ibinyamakuru byugawe atari byaturiwe nabitandukanije
reka duse nk'ababegereza bukebuke ku musozi wa kino kiganiro ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kugira neza ugutahuka kwamenyesha amakuru kugira neza abanyagihugu ariko agacishamo injisho ico yise ngo amenyesha amakuru batuku ubutegetsi bw'ibihugu byabo gutyo ngo nshize muri twa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo
amahoro cyane abo kwitwa rya Amerika ndo mu Burundi hama nk'abandi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi kandi mushe kigira kabiri cha maîtrise hama mu bantu bahunze harimo abamenyesha makuru nibyo hari amaradiyo atagikora za Europea za Terre Renaissance za Bonesha nibaza ko ndamukura ari nk'amwerezo rero haraho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radio zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga amakuru mbere rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo twumva avugira hanze ukamenya ngo harimo n'ibintu bifise intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara none aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zige radio zahumura inzamba iki bishobora kuzutuma nubwo buhunguka bakabagirira ikigongwe bakagaruka bizotuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva ababavuga ibi na biriya ko yamaradiyo yahumura ku buryo atakizere bazoba bakibaha nk'abanyagihugu nk'abamenyesha makuru bari independent.
Bo bizimvuro byino menyesha byino munyagi ugavuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemo cana maradeli mu buhungiro agasoza avuga ngo nta banye politiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki
uwo munyagi ugu Burundi ndamutahura cyane kuko kino winyene hariho abanyagihugu biyumvira gucyo na cyane cyane abanyagihugu bari mu bigambwe iri ku ntasende deseze n'abanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru par exemple ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation bimwe twita akarangamutima ko gutohoza urumva nk'abanyagihugu ubumvise uri kuravuga ko umushikiranganji wa mbere iyo numva yagirwa amadosi y'ubwicanyi ukanayavuga niyo bumvise mubwije mutiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyeji y'ubusuma yahombesheje igihugu amamiliyari hariho n'abanyagihugu bati bavuga bati yaho iyo radiyo irubangukira tuka ubutegetsi Barundi niyo kubatahura kuko nibaba bazi icyo ari cyo journalisme d'investigation niyo baba bazi n'icyo bita journalisme critique reta ntimwibagire ko mu mugenzi w'ikirundi harimo bya bindi cy'ukubaha ubutegetsi abategetsi ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika icyo nakwita kubakurikiranya hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mu kuri abo munyagihugu kugenda mutahura cyane kuko si umwe ariko ku murenge bake ariko hari abandi benshi babitahura
hari ubutumwa nashimye kudasomwa kubw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi rya Amerika kuko ariho ubwaza bubatse imbere canke bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye ariko reka imbere yo gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaha ku rubuga mbwi guca Burundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je novuga ko kazoza kumwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza by'ukuri ko ari umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akurikije amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire ku bagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kubaho aho rero ni ukuvuga umumenyeshamakuru ari izina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije ibyo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umurwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagarara umwuga wo kumenyesha amakuru gute niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndanze mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega hoba hari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze naho mbega hokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushamirane n'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi n'ububagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango n'umwanya mwiza w'uko abantu bajya inama ibyagoranye bakabigorora ibyatosekaye bakabitosora cyane cyane ahari inama haba inama
kandi habimana.
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kirya gihugu kuri muno butegetse bushasha naka.
Sino zangutawe mango ndongere bindi byinshi mvuga Jerome yaje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'imfobeko nibyo kazoza kuvuga w'ubumwe makuru mu Burundi kari mu minwe y'imiguru ibiri hamwe hariho umugwi w'umwe makuru kuvugabo abo rero nikija kubatandukanya ngo tugenge abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kuvunyisha amakuru gusa amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero ningaza yuko ibyo byose abamenyeshamakuru n'umuryango umwe mu busanzwe nibo bakwiye kuraba ikituma nko kugira babivuge bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora goma twicunge amategeko hanyuma tukikora twicunge n'ineza ya bose alo aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umwisha makuru kari aho rero njyewe ngira ndabivuge nkandikanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umwisha makuru kariko kaja mu manga iyo ndaze iyo mwaga sende deseje uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi zisa ko bamutumye mugenzanje Jerome niyo nzira hari mu rwego sente turabizi nibyo yavuze hari imyaka wundi myaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira ababyogira ababarire biyandike umutamana nibareke kuba nibabe nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kubivuga ba leta bagenje gukurira utwabo n'uhenda bahenda nibagende bahagararire iteka ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndacyaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi rwego sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratotejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri turasabye sente nive mu gace rebe ntitubabwiye ngo nigakore ibi na biriya tugeze tubategeka ariko ntibaraba ingene dukwiye ndikumutamana ubwo rwego rwamye ruvuga nk'urwego rw'igihugu rukingero kuri leta niriye ndikumutamana bahagararira agateka kabagiye bamenyesha amakuru yo kubatotejwa mu Burundi narinde kudoma.
Ego Jerome uzotumika ubwo butumwa bushikane muri sente nubwo no musudahagari sente muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu n'icyo aricyo kuko avuga ngo mbwire ngo urwego sente biyambike umutama
uko utayobugira cyane sente yovugira badamenyesha amakuru basanze bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyo ategekanya kuko twese nitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kujya imbere y'ubutungane atagusubira kujya kuvuga ngo mbega ngo rekuraba cyangwa igiruko mugabe icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyiriguro vyabo batapfunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoza kubwira sense ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwava nemera ibyo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jyewe ni uko abo bamenyeshamakuru by'ukuri mu kibanza cyabo simwibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bitegereza kuko burya umenyeshamakuru apfunzwe n'igihugu kiba kiko kiraho.
Nuko rero Bobo yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashobora kwitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta cyizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba urize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo abivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe jewe ndizera yuko atakintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure kwabaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibindi bishoboka ko baza bakabigira inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure ibyo bari bagizwe n'ibintu bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma ugasanga bose baratahutse babaye bene Burundi. Jewe kuvaho mbone yuko nabari barahunze mu myaka y'indwi na kabiri mirongo itandatu na gatanu bishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyane afise umwizero ko n'ibindi byose ubutegetsi bubishyizemo ishyaka nabo byegana bo nyine bakagira uruhare bagashyiramo ishyaka bakaganira bakajya inama atakidashoboka kuko ibigira inama bigira Imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA akajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana agahindukira.
Yenu kula kajambo kani mafise ma bila kezida ishimie kule lako dukita makuru menshi yaba kumoro heza kurangura ibigambi ikuru kajambo jeni waza nuku mutabira aga shogura gutela gatabi shogura mutabira kugira ibintu byose bimubye ko ashobora gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobora gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatoteje kabanda kugarikana na bankunzi na ba dose ashobora gutahukana abo banyepolitiki bose barongoye imigambo bari bageje kubaka demokarasi mu Burundi maze abarundi ishinge igihugu cyabo Uburundi busubire kwica igihugu cy'amasamuhuri.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri sanga Bob ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze
akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba abagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimo y'abamenyeshamakuru bo bakorera mu maprovensi hagati mu gihugu cyayituma kumbuye ntashoboye kuboneka mu mwanya wa mbere w'ikiganiro. Hanyuma ikindi navuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cyogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwune kubitega bwa butegetsi bugishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri byadutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko byubugenda uku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo n'abashyi.
Ego wakoze nawe wejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze
jewe n'ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi n'ejo nimwantumira ari byo nshobora kugira icyo nterereye nzogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine nahita mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nibutsa ko Jerome Niyonzima nawe uri umenyeshamakuru ngaho mu Burundi ukaba uri mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye iganino bakoze abanyagihugu batandukanye batungikiye ivyumviro vyabo haba kuri Facebook canke kuri WhatsApp kuri micro mariko manager Diane Nina Hazwe ni kiganiro nabategura inongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza cha virus ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi ari naco gituma dusaba imbabazi kuri hose ho bahabaye twasorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu.
Radio Ijwija Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwija Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona chachu. Radio Ijwija Amerika yo yabaye isubizo chachu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo chachu. Mugutanga ijambo mu banyarwanda.
n'abakozi bakarorero batanga makuru